VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi mwese turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2016. Kuri mikro muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaha ikaze.
Nawe yashaka yuko ungende kubandanya igikorwa akareka mushinze kuzofashanya na nyene icubahiro president Museveni abanza menye atembere Burundi abone ko bwifashe hamare yumve n'ukuntu tuganira n'ukuntu tumubwira kuri yuko cifashe.
Uyo numukuru w'igihugu cy'u Burundi president Pierre Nkurunziza avuga ku rugendo rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania Benjamin Mkapa mu rugendo yagize mu Burundi ku kibazo c'ibiganiro bihuza Abarundi. Ni inkuru tubashikiriza mu kanya kari imbere. Turabashikiriza kandi amakuru yerekeye umupolisi yishwe mu ntara ya Bururi. Mugume ku maradiyo yanyu. Uwahoze arongoye Tanzania Benjamin Mkapa aherutse gutorwa n'abakuru b'ibihugu vya by'umuryango w'ubumwe bwa umuryango murantunga umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ngo yunganire umuhuza president Museveni yakiriwe na president Pierre Nkurunziza kuri uyu wa gatanu, ariko nta tariki nshasha y'ibiganiro bumvikanye ko. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Inyuma y'isahirenga babonana ari babiri bonyene tete tete mu Gifaransa basohotse, president Nkurunziza yavuze ko uhoza arongoye igihugu cya Tanzania Benjamin William Mkapa ari umuntu azi rwose politike y'u Burundi kuko ari mu bafashije mu biganiro byahuza Abarundi yarusha mu myaka y'2000 ari kumwe n'umuhuza Julius Nyerere. Umukuru w'igihugu yavuze ko yizeye rwose ko igikorwa Mkapa aherutse kuzezwa n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC atankeka azokirangura neza. President Nkurunziza yabwiye amenyeshamakuru kandi impamvu y'urugendo rwa William Mkapa na bimwe mu byo baganiriye.
Nawe yashaka yuko ungende kubandanya igikorwa akareka mushinze kuzofashanya na nyene icubahiro president Museveni abanza menye atembere Burundi abone ko bwifashe hamare yumve n'ukuntu tuganira n'ukuntu tumubwira kuri yuko cifashe hamaze batangure icyo gikorwa cyabo bafise amakuru ahagije ku gihe cyacu ndetse no mu karere. Twaganiriye neza rero murumva yuko kwari no guturamutsa kandi akunyura karamye n'ukuntu aho tugejeje abajeje ibiganiro hagati mu gihugu bigenda gute ibyo genda gute ngo bamenye icyo tumaze gushikako abo bandaniriza hehe n'ibyo nyito turaganira kandi twashima yuko twaganiriye neza twagumiyeje ku mutekano kuri yongera benshi bahora bahungabanya barafashwe abandi barishikana abatwa navuze izindi ngorane dufise n'igihugu cy'u Rwanda kwitubanye nabi ko twabibwiye abandi nitwabishije twabivuze kugira ngo inyishu yo nafashe kugira ngo bigende neza naho hantu wakora kugira ngo ibintu bishize kugenda neza mu ncamake ibyo twaganiriye.
President Mkapa nawe yavuze ko yizigiye kw'amahoro n'umutekano vyazanywe n'amasezerano ya Arusha mu myaka 10 iheze azobandanya kwibonekeza mu Burundi naho meza heze hibonekeje ingorane zifatiye ku mutekano muke n'ubugizi bwa nabi. Turetse gufasha Abarundi gusubiza hamwe uwahoze arongoye Tanzania yanavuze ica zofasha ibihugu by'umuryango wa EAC kugira ngo ntivyaduke mu ndyane.
I want to assure him
nijeje president Nkurunziza ko ngiye kwihweza neza ibyo abakuru b'ibihugu bagenziwe banshinze kandi na wene akaba yaravyemeye. Ikindi namwizigije nuko nzokora ku buryo ahagarara ibyifuzo bya bamwe bamwe bashaka ko haba uruhagarara indyane mbere n'intambara hagati y'ibihugu bya EAC nk'u Burundi n'u Rwanda canke Tanzania n'ibindi. By'ukuri turi umuryango kandi turababanye dutegerezwa kubana mu mahoro n'imigenderanire myiza umwe wese ateza imbere mugenzi we. Abajijwe ko hari igenekerezo rishasha n'ikibanza c'ibiganiro bizobera hanze y'u Burundi, president Mkapa yishuye ibikurikira.
Not yet, I have to reflect on what the presidents have told me in the street.
Ntatariki turashiraho ntegerezwa kubanza kwiyumvira ku vyakuru b'ibihugu bambwiye. Mugabo ndazi ko hari ibiganiro biri hagati mu gihugu, ngiye kuraba ko twokuzuzanya mu gikorwa cyo gusubiza hamwe Abarundi. President Benjamin William Mkapa yatowe n'inama migira 17 y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yase kugira ngo yunganire umukuru w'igihugu c'Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu gikorwa cyo gutorera umuti injyane n'amatati vyadutse mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 aho president Nkurunziza yafata ingingo yo kwitoza ku nshuro ya gatatu agatsinda amatora mu kwezi kw'indwi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemo imbere yo kuza mu Burundi William Mkapa yari yabanje kubonana na president w'Uganda Museveni basanzwe bazofashanya hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ari mu badasiba kwagirizwa na leta y'Ubujumbura kwacumbikiye akanafasha abashaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi no kwica indongozi zitorewe n'abenegihugu Eloge Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eloge Burikaneza tuvi Bujumbura tumanuke mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Bururi mu bumanuko abashinzwe umutekano bemeza ko abantu bataramenyekana muri aka kanya bitwaje ibigwanisho baraye bishe umupolisi bagasahura n'amafaranga muri komine Mugamba umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelity Ishatse niwe yakurikiye inkuru tumutega amatwi
amasasu yahitanye umupolisi yumvikanye kuri wa kane ku mugoro w'igisaha 11 zirenga ariko nyagihugu mu zone ya Gasasa umutoma mubira ntacho bashima kuvuga kujyanye n'ugo rupfu kimwe gusa byo batwiganiye nuko bumvise ayo masasu
hari nk'igihe cy'isaha 10 havuze inkozi ziri gusa amakuru abiri
niwe umuntu mwagiye kuraba
oya uvugiye kuri abashobozi uti bafamuri ayo nubwo yishu wowe undi cyane nanje akamita cyaho gasanga uti bahava baca bafata uvuga ati wobo wabibonye tavye wabonye
twandi haja yandi Andre nubwira kabiri ku mutumba mubira nayo yatubwiye ko matohoza bagize bamenye ko ari umupolisi ahitanga nayo masasu
tutohoje twumvise bavuga yuko ari umupolisi yaravuye muhiri wabo hantu mu gishishimo hanyuma abo byahuye cyahuye abandanya aja ku kazi akorera inyagasasa ku position mu nyuma bace bavuga yuko naho nyine twabimenye ku matelefone turi ko tubaza ibyo ari byo bace bavuga bati mu police yaravuye muhira bageje kwica
urugi police mu ntara ya Bururi Laurence ngiyumva mesha ku mu police yarazwe ku izina rya Bernard Niyongabo yavuze ko mu police yishwe avuye muhiri wabo nyuma rushe yaronkeje kwitira muhira aha namakuru twakuye ngaho ku mutuma mubira avuga ko umupolisi yasanzwe avuka muri zone Kivumu umutumba Kivumu wanubiwe n'umutumba mubira urongo igipolisi mu ntara ya Bururi amenyesha ko umupolisi wabo yishwe n'abagizi ba nabi yemeza ko atankwe yari afise kandi ko yarambaye impundu zisanzwe arizo bita tennis civile amakuru twakuye nyene muri komine ya Mugamba yemeza ko hari umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wasahuye amafaranga n'amatelefone ku gasantre kitwa Mukara kagize utubotike hamwe n'utubare muri zone Muramba umusozi Coma ababibonye bavuga ko hari kuri uyu wa kane igice isaha imwe z'ijoro zirenga bakibona abaje kwiba baribaza yuko ari abasirikare ko ari umwambaro bari bambaye
bari benshi cyari gite baje ari benshi bamaze kubabona bakamubwira ati nabasirikare kuko bahora baza nka muri patrouille bagenda mu ijoro rero bamwe bakagira bati nibo bamwe bagomba biruka ati gumuga hantana kibi rero bamaze gushika niho baco babona yuko harimo abantu bambaye amabutura amasprays mu mabutike ndo niho bivye
abantu twaje ibigwanisho hanini basahuye amafaranga n'amatelefone byongeye abantu bari basanzwe bahazi kubera ko abibwiye bavuga yuko bahamagorwa mu izina
tora hari agasakoshi ngaka harimo amahera amayinite yose ndabaha ndayora ndabaha hari amayinite $19,000
mva ntugeze wabona
je vraiment nakubwira ngo namenye umuntu n'umwe nariko ndajugumira nka muntu umwe mugaje urumva bari banze izina izina gye wanje bari barize nuko bamumagara ati Nadine
aje baza baje batugurura tucikeye ngaha mu nzu chaturugurura ati zana amahera yose mu fisi ndafise mu mfuko ibiri cende yakura yo cende yabahereza yose bati kandi mukuyaduha ntutwegera bavuga bati terera hasi bagaca batora bagaca babika byari nk'irumba 182
n'abahita nabo nyene barashikiriwe zina muntu wese yashaho hantu muri ayo masaha yarambuwe amafaranga n'amatelefone n'uko bitwa harimo bamwe muri bo bakubiswe harimo umukuru mutumba Coma
ari umutebye gutanga amahera baramukubita
nkawe baragukubise
eh
bagukubise
inkoni nani mfise tusaba amahoro kugira amahoro aboneke
ariko mwe nk'abajeje intwara ku mutumba murafise uruhara muri ayo mahoro mwe mugiye gukora iki
turi kugwiza amanama kugira twigishe abantu bateramira umutekano nta kindi twe twoshobora twe
urwo iyi police mu ntara ya Bururi sengi yumva Laurent amesha kubwo busuma bwakozwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho kandi ko gutorokanya igitigice vyibwe bitoroshe kubera ko ari abasahuwe batazi igitigire nyezi n'amafaranga basahuwe muri komine Mugamba intara ya Bururi Fidelity Ishatse ijwi rya Amerika
urakoze cyane Fidelity Ishatse kuri iyo nkuru umwuga wo kugurisha imibiri mu ntara ya Gitega usigaye ukogwa n'abana batarakwiza n'imyaka 18 benshi muri bo babikora bavuga ko babitegwa nuko bahemukiwe n'ababateye inda bakiri bato abandi bakavuga ko birukanywe n'imiryango yabo nyuma yo gutwara inda ari bato cyane ikigo Humura kijejwe gukingira amabi hakogwa ku bakenyezi na nibifatiye kubitsina kiravuga ko kishobora kwakira abo bantu kandi kikavuga ko abo bana bashobora kucitura kugira ngo babafashe mu ngorane barimwo. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Ivyoroshe na gato kugira ngo umenye ahantu hakoregwa uwo mugabo gucuruza umubiri hamusanga yihishe mu buryo budasanzwe ahandi ugasanga hakingiwe n'abakiriya babagura imibiri canke abakorana nabo, ariko uri kurarengana muri tumwe mutubare mu gisagara ca Gitega ushobora kubona abana b'abakobwa batonze ku mpome z'utwo tubare bigoranye cyane. Babiri muri abo bana bakuru uwo mwuga batarakwiza imyaka 18 baremeye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika naho batashimye ko amazina yabo avugwa. Uno muyabaga w'umukobwa afite imyaka 17 yavye afite imyaka 16
Chenarage Bujumbura ndakora chanda achatu munga nerinda maze kunerinda chamba namba yonabi chanda tamuira maze kutamuira na onyene mba namba yonabi chanda ndachacha nzini Gitega chani njira mrugo butema kukomba na takuno na ubaho na umana chana angula kukoli bibi nunyene vichu mbalaki kukira ndawi yuko noronga yinzu ndawi nukungena umana yobaho.
Uno nawe yavuze ko afite imyaka 17 ariko yavyaye imyaka 15 gusa.
Jewe mu Musanze ntano yavyaye afise mukuru wanje yararongowe kandi nawe ni basazanje bacavuga ati ndamutware yo namukuye niko rero guca nshika ngahanye mbuze gukora ibinge mvuga ati reka ndonde ndabe iyi nzu mbamo n'uyu mwana na cewe uke mu gatondo be ko ronka icayi n'iyi nzu ndimo kugira ngo tuyire.
Muganga Nzeyimana Sylvie arongoye ikigo Humura kijejwe gukinga no kugwanya mabi afatiye ugitsina avuga ko bibabaje kuko abo bana bashobora gufashwa mu gihe bo kwitura ico kigo.
Iyo umwana atarashikara imyaka 18 avyaye no kuvuga ko ico gihe abara yarabonanye n'umugabo. Ico gihe rero yarabonanye n'umugabo nubwo yoba yabikoze bavyumvikanye uwo mwumvikano w'umuntu w'umwana ntushobora gusigurika. Muri ico gihe duca tubifata nkuko yahohotewe yafashwe ku nguvu. Yafashwe ku nguvu rero akaza ngaha muri kino kigo turashobora kumufasha mu kurondera uwo muntu yamuhohoteye hanyuma uwo muntu akakwirikiranwa n'ubutungane akongera agategerezwa gufasha uwo mwana yavutse kuko no mwana wiwe. Ego bashobora kuba hariho abatabizi ariko hashobora kuba nababizi mugabo baciye bahitamwo guca muri ubwo buzima. Bica bisaba rero ko umuntu ababonye yoza arababumvisha ko hariho abantu bashobora kubafasha kugira ngo babandanye bagira ubuzima bwiza.
Abana bavyara bagaca birukanwa n'imiryango yabo. Muganga Nzeyimana Sylvie agira ati
turashobora kumubaza iyo ya Java ko agifise abavyeyi agifise umuryango. Tumaze kumenya yuko uwo mwana agifise umuryango duca turaba tukagerageza tugatuma ko uwo muryango wiwe tukabahamagara tukababaza ico biyumvira kuri uwo mwana hanyuma tukongera tukabumvisha ku uwo mwana akiri wabo bakamutahana akagenda agasubira mu muhane wabo. Hari gihe bikunda hari gihe bidakunda.
Murafise ingufu mushira kuri abo bavyeyi?
Ego turazifise. Mu bisanzwe umuvyeyi yavyaye umwana aguma ariwe amuhagarariye. Umuvyeyi mu bisanzwe kirazira kwirukana umwana. Iyo bishitse rero hari hababirukana kubera nabo nyene kutamenya. Iyo bishitse rero duhamagara abo bavyeyi tukababwira yuko uwo mwana nubwo yagize izo ngorane aguma ari umwana wabo kandi bajejwe kumuraba bajejwe kumukingira. Tuca tubabwira rero yuko ibyo bategeza kubikora ukadusanga rimwe ntavyo bari bazi bamaze tumaze kubasigurira ingene amategeko ameze benshi barabikora.
Uwo mufaso narongoye ikigo Humura avuga ko ico kigo cashinzwe n'ubushikiranganji bw'ubushigikirana agateka kazina muntu n'ukunganisha ibitsina bufatikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu gitagateka k'abakenyezi Onifam kugira ngo kizobakarure mu Burundi bwose mu gukinga no kugwanya mabi afatiye ugitsina. Ico kigo kikaba gifise abashikiriza manza abize ubuhinga bwo guhumuriza batunuye imitima n'abaganga begamiye ico kigo. Fidel Antoine Sabimana, Igitega, Ijwi rya Amerika.
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ubu naho ni icyagihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi wa radio Ijwi rya Amerika muri Sanga. Mu kiganiro muri Sanga cyo munsi twatumiye Laurent Kabakure yahoze ari umushikiranganji Burundi ajejwe imigenderanire hamwe no gufashanya n'amakungu. Ambassadeur Kabakure yaranditse igitabo yashize ahabona ku mugaragaro kwigenekezo gicenda mu kwezi kwa gatatu cyitwa Burundi l'épreuve de la démocratie. No kuvuga Burundi hamwe n'intambamyi bwaciyemwo z'intwaro ishingiye kuri demokrasi kuva mu kwezi ku munani mu mwaka wa 2021 gushika mu mwaka wa 2015. Muri ico gitabo ambassadeur Kavakure arasigura intandaro y'uruhagarara ruri mu Burundi muri iki gihe, akaba asigura izo ntambamyi mu bice bitanu by'ico gitabo. Aravuga atari umunwa ibijanye n'uruhagarara rumaze amezi arenga 10, akongera akavuga ku kiragizwa cyo gutembagaza ubutetsi mu mwaka uheze. Aravuga ukuntu kandi amakungu hamwe n'abarundi bahawe amakuru y'ibinyoma yakwiragijwe n'abarundi. Aravuga ku masezerano y'Arusha, aravuga kandi avuga ko benshi badategera neza. Aravuga kandi ku ruhara rw'ibiro gishyiramo impuzamakungu mu Burundi kutwigoro two kuburizamo amatora hamwe no ku matora, avuga ko yagarukanye demokrasi. Kuri ibibazo byose rero reka duhe ijambo ambassadeur Laurent Kavakure. Mwiriwe neza ambassadeur Laurent Kavakure.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye neza.
Urakoze cyane kumpa ijambo nk'uko ubishyikirije. Naranditse igitabo mbere, turanagira n'imihango yo kugitota kugira ngo tugishyikirize icese icyo gitabo. Nk'uko mubivuze twakize Burundi la demokrasi a l'épreuve, tugahera mu kwezi k'umunani mu 2010 tugashikana mu kwezi k'umunani mu 2015. Mu kirundi twavuga yuko kijyanye n'iri burabuzwa y'intwaro yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi kuva kuri icyo kiringo ndabashikirije. Intumbero yacu, intumbero y'icyo gitabo, uko twabivuze n'uko twoganira tutajya umunwa, umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe kuri izi ngorane igihugu cyacu kirimwo, cyane cyane kuva habaye imigumuko yo kuburizamo amatora yabaye itariki yatanguye itariki 26 ndamukiza mu 2015.
Mu majambo make cyane gose, muravuga ko intandaro y'ingorane zose ziri mu Burundi mu kayica hirya no hino, nk'uko mubizi hariho abantu benshi bavuga ati ingorane zo mu Burundi ikanikiringo cya gatatu, abandi bakavuga ko ari abandi batashatse kuja amatora. Ku bwanyu mwarabitohoje n'amanga mwari mujejwe kuva mu 2011, intandaro y'uruhagarara mu Burundi niye?
Nk'uko mubivuze, intandaro y'uruhagarara ruri mu Burundi si vyerekeye na gato ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu nk'uko benshi bagiye barabishikiriza. Nta masezerano y'Arusha yahunyanzwe, nta bwizwa shingiro ryahunyanzwe, na kare sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro yashikirije ayihagaze kuri icyo kibazo itariki 4 Rusama mu 2015. Kuko iyo ikibazo kiba kiraho, ngira ngo sentare ayishikirije, iyo sentare ayishikirije ayihagaze, nta ruhagarara rwari kubandanya abantu bose baca bubaha amategeko akubahizwa. Mugabo ibyo twabonye si bindi, imigumuko yarabandanije gushika naho haba irya tentative ryageragezwa ryo guhirika ubutegetsi itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015. Tukabona rero yuko urwo ruhagarara rwatewe n'abantu batifuza amatora, kandi icyo kibazo cy'amatora y'umukuru w'igihugu cyari mu mpari kuva n'iyarusha ntibigeze bacumvikana ko muribuka yuko ariho imigambwe ya yari muri JDC ya sinya cy'amasezerano ishize kwa mahigihigi cyo kwitoka reserve ikibazo cy'amukuru caguma n'icyo kibazo cerekeye amatora cerekeye cyane cyane amatora y'umukuru w'igihugu kuri twebwe rero nkuko mubishikirije abateye izingorane turimo nabo bantu batifuza yuko amatora aba bashaka intwaro z'imfata kibanza z'amagabura nyama kugira ngo twame mu ruhagarara twigire turonka amahoro mu intwaro ya demokarasi simba tari mu Burundi
muri ko mutubwira ko iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atitoza mu kiringo cya gatatu uruhagarara tubona mu Burundi ruba ruhari muri kiye
nitwo bivuga gutyo kuko nkuko babivuga mu rurimi rw'igifaransa utanguye kuvuga kuti iyo hataba avec DC au métier Paris dans une bouteille ubu rero umukuru w'igihugu yaritoje kuba yuko amategeko yabimurekurira mugabo icyatangaje nuko mu gihe umugambwe wiwe ari wo CNDD-FDD utangarije icese kumugaragara yuko azwo kwitoza hari itariki 25 ndamukiza itariki 26 ndamukiza bukeye niho ijya migumuko yatitangura cyerekana rero yuko ijya migumuko yari yateguwe imbere y'igihe kugira ngo icitangura iryo kuraniro kaminuza ryaraye ribaye ubwo nyine atanu mwanyu waciye kugira ngo babaze amategeko babaze sentare ibarize bwiza shingiro ise vyumvira ko
mu gihe ivyo mutubiye vyo bari vyo intumbero yabo bantu bashakwa imigomuko yo bari ihe umugambi nyamukuru uba waruyuwe
intumbero nyamukuru yabo n'abantu bashaka amatora ntibashaka amatora na gato bashaka kuburabuza amatora muribuka yuko no mugihe ibiganiro bisubire gutangurira iyo migumuko yacureshe bagumye cyane cyane baburabuza ibijyanye n'ikiringo cy'amatora bakabarungikira amakungu akagerageza kuturungikira abo dufasha uwaje bwa mbere muri azi yuko batamwemeye yitwa Saidi Jinite kubera yuko bo batashaka amatora bashakana ntaryo icyo kiringo kigume cigizwayo hanyuma dutiwe tuje mu biringo amategeko atarekurira inzego zazi hari yuko zibandanya zirunguye igihugu hanyuma tuje mu nzego z'imfata kibanza nkuko nabivuze bita amagoburanyama haba amagoburanyama hanyuma hacye haba iyindi ntuze ya ibindi biganiro ku mbure tubuca biza bifuta na gose Arusha ntibari bashyigikiye na gato amasezerano ya Arusha
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika twatumiye umushyira ntahe Kavakure Laurent yahoze ari umushikaranji w'u Burundi ajejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu akaba imbere yaho yarabaye ambasaderi aserukira u Burundi mu gihugu cy'u Bubiligi muri iki gihe turafise umuntu wanyu radio Ijwi rya Amerika Gade mwiriwe neza muratwumva Gade
ndabumva neza
turiko turavuga ku kibazo ku ntambamyi zabaye gushika uyu munsi hari uruhagarara rwa politike mu Burundi turi kumwe no mutumire akomeye yahoze ari umushanje w'u Burundi ajejwe imigendanire murafite kibazo murafite icyumviro
yego murakoze cyane kandi kuma kano kanya
yego
dewe iki no kimena cyangwa kuvuga ngo nari nabyanditse ubwa mbere umushinga naye ndamwubara komeye mu Burundi mugabo nkavuga nti cyane ko turi muri demokarasi ntabwo nti je kuvyavuze n'icyumviro n'ivyumviro byiwe mugaje nkavuga nti nande ngo mvuge ko bwanze ibyo mbona ibituma mu Burundi ariho bona ruhagara uno munsi kandi kanavuze nti yewe kubwo niko ndabiraba mbona mu Burundi ikintu cyo gituma ruhagara uko saba icambere n'ikintu mbona cyagiye kibonekeza nkuko yavuze muri ano mezi harimo harako araboneka ibintu by'ihori mu bintu byerekeye ubutegetsi bwari buhari kera n'ubutegetsi buhari no munsi ibyo bibonekera ubwa mbere mu gisirikare ivangura rigaragara ry'igisirikare no munsi rihari aho abasirikare aba ex-fab abari mu gisirikare cya kera n'abagiye bava mu ijambo ubu hariho utura batarabanagiriza harimo ibintu biboneka ko ari ivangura rikomeye ibyo biragaragara cyane yuko hariho ibintu bisa nk'uko ari ihori igira kabiri navuze n'ikintu cerekeye ikintu navuze ni kigira kabiri ni ikintu cerekeye uko ubu butegetsi hari no munsi butigeze bworohereza abandi batavuga rumwe mu rubuga rwa politike ngo bose bahure ku rubuga bose hamwe kuko biragaragara n'ubwo bavuga yuko ngo batashaka amatora n'ishobora kumva yuko umuntu avuga ngo nashaka amatora umuntu agiye agakoza kandidatire yiwe agatanga kosyo ijya kosyo agasaba ati bamureka cyo kuvuga yamamaze abantu bakagenda kuvuga bakiyamamaza mugabo bakabankira ibyo bintu muvuga ngo abantu bashaka amatora gute amatora barayashatse abwo leta ntigeze yemerera abandi bantu batavuga rumwe kwaje kuvuga kwa politiki ngo baheze nabo basangire ni shatsa zanyu izimbururu ziri mu gihugu nitwovuga yuko amatora bashaka murakoze
urakoze gade reka tuhe ijambo kandi Jean Claude hanyuma turasaba ambassadeur Laurent Kavakure agira ico avuze ku cyimvira mushikirije reka tubanze dufate Jean Claude muriwe neza
allo
muratwumva murafite ikibazo murafite icyumviro
yego mwamwiriwe
muriwe neza
bo agenda se tubazo dushika tubiri uwo mutumire
yego
no kuvuga yuko imbere ya byose kugira ambaze uko tubazo nagira ndabumenyeshe ko abarundi b'uwo munsi n'abarundi kazi atari babandi ba bamwe bo mu myaka yaheze twe tutarabaho za 72 6 8 gucyo ni kuvuga yuko kijya gihe abana barabeshwa ngo inakuru ngo numugore ni kuvuga ko ibihe by'ubu abantu baraciye ubwenge mbega je nagira ndamwibarize akabazo ka mbere warenze umuntu aheje kuvuga yuko imyerekano ari migumuko abagize imyerekano bari mu migumuko mbega umuntu yatanguye kugumuka ubwa mbere mu kure warenze ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha nabajya bagize imyerekano watanguye kugumuka ubwa mbere yoba arinde hanyuma ikigira kabiri yavuze yuko hariho abantu batigeze bashaka kujya mu matora jewe ndamwibarize mbega FNL agatogwasa baramwemereye kujya ku rubuga ngo aje kwiyamamaza ko bagumye bamuburabuza Forodebu barayemereye kujya ku rubuga kwiyamamaza ngo baje kuri tele babonane n'abanwanyi babo aho kubemerera baguma bafata abarongoye abanwanyi mu ntara bakabapfunga jewe nagira atange umuco yinifate nk'abantu nibaze baragira nk'abantu yuko baba baciye ubwenge kurusha twebwe abanyagihugu ni ukuri kwa Mungu ibyo bintu turabibasabye bareke niba bicare hamwe uruhande rumwe bavugane bareke kudukinira ko ubwenge turabuze ubwenge turabufise
urakoze Jean Claude reka tuhe ijambo ambassadeur Laurent Kavakure monsieur Ntagade yagize ati biri bibonekeza ku mengo hariho ibintu byo kwihorana hagati intwaro y'ubu n'intwaro ya kera abandi nabo ati eka amatora abarundi barashaka kuyajamwo abo bashika ntabe babiri mwabwirike
yewe ito cyerekeye ihori mu rwego rw'igisirikare nta sofise ndabivuga ko kuko nkuko nababwiye yewe ishyirwa ndagize cyane ndaze cyerekeye amasezerano y'Arusha nahereye mu kwezi k'umunani mu 2010 cyangwa mu kwezi k'umunani mu 2015 sinzi rero iryo horihori ryo ryatumye uruhagarara turimo aho ryo ryaratanguriye icyo kibazo mu by'ukuri jewe ntacyo mfise ndakivuga ko niba ariko aravuga ibirubu nabyo murafise abandi bantu ngo bibaza bakabibaha ko umuco jewe ibijyanye n'ubwo rwa gisirikare ndazi yuko ari urwego rukurikiza amategeko mugabo izinga no kugwego rutunganije kumbure mwemwe ndabize mugabo yuko iryo horihori ariyo byo bajya ratumye izingora turimo tuzija mu jewe izo ntabyo mbona mu zenagerageje gusesangura siko nabibonye
harakoze cyane mugenzi wacu Frederic Ngundikije kuri cyo kiganiro teramije na Laurent Kavakure aheruka gusohora igitabo Laurent Kavakure kaba yahoze ari umushikiranganje ajejwe imigendranire n'amahanga u Burundi ni naho rero duhareje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no munsi mwakoze cyane kudutega amatwi kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndanongera nshimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye na Fatuma Kalala Limasi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ayandi makuru n'ibiganiro vy'iradijwe rya Amerika tubibutse yuko mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene turi kuri VOA radio yacu mwakoze kudutega amatwi mugire weekend nziza murako naho butaha.